или Мисбиди Америка. Ibiganiro vyijwe Amerika twabashikiza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 9 95 n'ibice 2 jwa kandi nuko dusikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa@com ubu wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abakurambere mu Burundi bambara impuzu zikozwe mu bishishwa by'ibiti, inkimihororo, imimanda n'imivumu yamara izo mpuzu zasubiwe n'impuzu z'abanyaburaya kuva ku gihe cy'intwaro za gikoloni. Yamara izo mpuzu za kera zivuye mu bishishwa by'ibiti ziriko ziragarukirwa ishyirahamwe Murundi kazi fashion riyobowe n'umwigeme w'umurundi kazi Anike Kabatesi ririko riragarukira izo mpuzu. Anike Kabatesi yavukiye mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 83 mu buraruko bw'u Burundi. Yamanutse mu gisagara cya Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Muri iki gihe akaba aba muri Kastel Rohero mu gisagara cya Bujumbura. Azwi mu buhinga bwiwe bwo guhingura impuzu zaho hambere zikorwa mu biti. Amenyesha ko icyumviro cyo gukora impuzu z'ibiti cyamujemo kuva akiri muto igihe yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yo mu ntango, aho yumva bavuga ko impuzu zo mu bishishwa by'ibiti zambagwa n'abarundi mbere y'igihe cya gikoloni. Mu mwaka wa 2008 icyo cyumviro yaragishyize mu bikorwa mu gushyiraho ishyirahamwe ryiwe bwite ryemewe ICS mu mwaka wa 2011 kaba gitwa Murundi kazi fashion. Amenyesha ko akora impuzu zifatanye ubuhinga bwa kera n'ubuhinga bwa none. Muri iki gihe yambika abacuraranzi n'abategetsi, abantu bamaze gukura mu myaka n'abandi bose bakunda impuzu ndangamico. Amenyesha ko ashorera impuzu ziwe mu bihugu bya Kenya, Uganda, u Rwanda, Ububiligi n'Ubufaransa. Afite imigambi yo gushorera izo mpuzu ziwe mu bice bitandukanye vya ku isi. Yaragiye mu mahayanishwa y'imideri haba mu Burundi canke mu bihugu vyo mu karere. Izihe mpamvu zatumye Anike Kabatesi gukora impuzu zivuye mu biti abigira umwuga? Nibihe amaze gushika ko muri uwo mwuga wiwe? Nibihe bibazo ahangana navyo muri uwo mwuga? Nihe migambi afise iyo muri kazoza? Nivyo tugira tuganire mu kiganiro muri isanga. Wiriwe Anike Kabatesi.
Mwiriwe.
Wo kwidondora kurushiriza kuba ariko baratwumviriza imbere ko dutangura iki kiganiro?
Ego ahanini iya mwamaze kuvuga izina ryanje ni Kabatesi Anike, nkabanzi ku kazina k'ubuhizi mu rundi kazi ku kazina nkaba nakitswe ntangwe gukora ivyo bikorwa, ari naho havuyeho kugururaho iryo shirahamwe mu rundi kazi fashion, kubera bari bamaze kumenya iryo zina barifatanya n'ibikorwa ndiko ndakora nshashire ko kantu kajanye na fashion kuganerekane ko yari imyambaro nko impuzu z'ibiti kera zarizo izambagwa muri kino gihe ziriko zirambagwa.
Icyo cyiyumviro cyo gukora izo mpuzu zivuye mu biti cyakujemo gute?
Icyo cyiyumviro cyavuye cy'uko babisigishije mu mpapuro mu mwaka wa gatanu, ngo akana bayaga karabazagiza ngo kabaza kera bambara gute, bambara impuzu z'ibiti. Hanyuma nawe mamugira ku muri aramubwira kuzaga mu biti by'umumanda, umuvumu n'umuhororo. Je mu mwanya niyumvira ukuntu igishishwa cy'igiti gishobora gukora ku mubiri w'iwanjye, numva ari ubwenge natahura ariko hatu uko naguma niyumvira cyane niho niyumvira uko bakiri abari bashoboye kuko nakuranye nyo ku wanje mu hara ya Muyinga akaba yambuze imiti ya kirundi kandi nkabona kurakize nacanangwa kubona rero ubwenge bari bafite bidasanzwe kugira abashe guhita mu bwoko ku biti n'ibiti bitatu bisa mu ishyamba ryari rihari ntangura kurana n'ubundi bumenyi ukuntu bashobora kumvura inkorora inzoka kandi nkakira abazungu bacacu bari bwegere batuzaniye rero ni hagatima katangura kuvaho nshaka kubibona kubona ibyo biki kubona ingene zikomwa no kwambara nkara icyo kuntu bashaka kuzambara
muri ibyo biti bitatu ni ikihe mushimikira ko mu mwuga wanyu ugukora izo mpuzo
ibyo biti bitatu byose nibyo tugikoresha muri kino gihe ni umumanda umuvumu umuhororo ni ibiti biri mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi naho bitari ahariho hose si ibiti batera mu mashamba ibiti ibiti by'Imana ibiti by'Imana nuko icyo gihe ku ntwaro ya cami barabiha ikibanza kidasanzwe aho umwami agiye gutembera kugira agiye nko mu yindi ntara ategeza kwatera icyo giti kugira yerekane ko ashoboye kugendera mu ntara bishobotse banashaka akahasiga n'umuryango ibyo biti babitera ku ngo bakabishyiramo n'ibindi biti by'imirinzi byari bifite ikintu kidasanzwe ibyo biti ni nabyo nyine batera naho babandirwa ko ibyo biti rero byari ku bami byari bifite ikibanza kidasanzwe ko babikoramo impuzu bambara kandi bakangurira bakabyita ibiti by'Imana ko babona kumenga birafite ubundi bumaze bari bafite igenewe babyizeye babishyiramo n'imitima yabo yose
icyo gikorwa cyanyu cyo gukora izo mpuzu bivuye ku bishishwa by'icyo giti mwo ducira mu mayange kugerene mu bigenza
ego mageje amashuri matoyi niho nagera amashuri yisumbuye mu gisata cy'indimi bagenda kwigisha ingene akera wambara hanyuma mu 2008 niho natangura gukora umwambaro wa mbere kugira nshe kuronka iyo mpuzu ndayibone ndayikoreko nagendeye mu kigo ndangamico cy'ubujumbura ariyo mize vivo hanyuma ndagenda ariko ngenda ngana baranyereka ako kantu akabindo bari banditse umuntu bakoze mu giti mu gishusho bamwambikaga akabindo akabindo kari agahuzi bambara bafuka igitsina gusa kuko kera ntibambara bose kuva ku mwana muto cyane ku kuzi bambika umuntu bivanye n'ibigero agezeho n'ibihimba byanyoherereza ndababaza ukuntu ushobora kuronka iyo mpuzu nta nyishu bari bafite bampa bambwira ko izo mpuzu z'ibiki atawundi buzikure kubera nari umuntu nari umwana mbazagiza cyane kandi n'ubu ndacyabaza niho naguma aho ndi hose vuga ko ashaka kubona izo mpuzu z'ibiki ntazongenda guturuka ku rugo amashuri yisumbuye ntazironse ngenda ndabyibeshangisha mvuga niho nari umuntu ampa impuzu y'igiti ive mu ntara ya Gitega igitambara kimeze nyine kiri ngaho kitabariye niyumvira rero ko niyambara nk'ikindi kintu hanyuma nkagereka ko ejo tuzajya inzira ariko ndiyumvira niho nafunga amaso cangenda ku mashini kubashonesha imashini ndabacatira ijipo akaburuzi agatambara nkakujya bambara agatambara kera hanyuma ndamubwira ukuntu ashaka kunshonera bagashona bagashyiramo agaharire ni nka dublire kugira ya mpuzu y'igiti ije inyuma bose bayibone mbwakuru ko bagwanje hagume hariko impuzu isanga tumenyereye hanyuma navuze gukomanda umutima ndavuga imashini niyo apfagiye nzoyikoresha kuko nari nzi ko ntanze akazi kagoye
kuva kuri ivyo bishishwa gushikaho mukora izo mpuzu ibikorwa hagati y'uwo mwanya n'ibihe mwo duciye ku mayange ngene mu bigenza kuva abantu bumva igishishwa cy'igiti hama bakabona impuzu ivuyemwo ni igikorwa gikomeye kigenda gute
bazikuze cyakomeje impamvu nko mu ntara ya Gitega turafite n'abatama n'abasamakazi umuryango washoboye kubandana ibyo bikorwa ariho nashoboye gukora ubwo bumenyi mu guharura agashishwa k'inyuma bakamera nk'uharura ko igiharura ikiraya mu kudakora bw'igishishwa cyose hanyuma hakaba hakomorora buhoro buhoro kugira ngo igitaduke nko hagati hanyuma kikajya ku umukomero n'igiti kiba kiri hasi umuntu agakomesha impangu nani nk'akantu kameze nk'akanyondo niko gushika itasi ko tugakoresha mu buryo bwa none nta kindi kintu cyashobora kongeramo hanyuma bari bafite nyine n'ukuntu basanzwe n'izo mpuzu n'ubu zirahari ziterwa amabara bakoresheje ibishanga rwo mu mwonga kera hariho ibintu byo gucaka rero kugira basharize impuzu ugasanga bagize umuzingi bagize agakwego nabyo nyine ariko iyo muzo dushika icyo gihe iraboneka igitambara kandi yumvira muri buryo bwa none iyo muzo bw'inyoroere kwambara je nduvuca nkundi muna yambaye nkigize zambagwe mu manza gusa umuntu yambaye mikoti yambaye no jipo n'ikanzu niho naca mbandanya kuri mutayeri ndafata impuzu ya mbere ndayambara impuzu ya mbere ngashe kwambara nashafite kwa Afrika n'u Burundi kuko nashaka kwerekana ko ari Burundi buri muri Afrika mwaka ngeze amashuri yisumbuye haragiyemo n'akantu k'ishaka gushaka kubimenyekanisha cyane ubyatereke ko abarundi bari bashoye imbere y'umuryango w'abazungu none acapa kuvuga na Afrika
hanyuma umuntu yitegereje izo mpuzo mukora muravuga ko mwatanguye iyo shira hamwe ryanyu mu rundi kazi fashion mu mwaka wa 2008 mugabo mwajyandikishije mu mwaka wa 2010 mukoresha abantu banganike mukoresha abantu banganiki muri iyo shira hamwe
iyo shira hamwe ego twajuguruye mu 2011 muri API Uganda gushika muri kino gihe ndakorana n'abashobora kuzikoma nkabahemba ndabahemba ngaho nyene ngoma hanyuma nkakorana n'abatayeri nabo mbona n'abatayeri batandukanye bagiye baragenda uko ngenda ndiyumvira ngenda ndakora igikogo nabo nyene turavugana nkabaha amafaranga bagakora bakarangiza nkongera nkakorana n'abakora amasakoshi abakora izo nkofero nabo nyene nkabaha amahera nkongera rero nkaronka uguma mu kigo ndangamico cy'Ubujumbura ahasanga ndiko ndazidandariza imisi yose wewe asigeza kuhaguma imisi yose kugira abantu bagume bashike kuraba no gukora ko ni kwa gusa babanze bamenye n'ibyo bintu hanyuma bashimire bakagura
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuganira n'umutumire Anick Kabatesi afise ishyirahamwe mu rundi kazi fashion rikora impuzu zivuye mu bishishwa by'ibiti imbere ko tubandanye iki kiganiro ndabona abatwumviriza batanguye kudutera kamo George ari ku murongo wa telefone George wiriwe watubwira ikibazo uhise cyangwa intererano watubwira naho uri n'irindi zina
nitwa ndiwe kugaye George
uhamagaye uriye
ndi mu Burundi nitwa ndiwe kugaye George
uhamagaye
Burundi mu Kirundo ndi mu Burundi mu Kirundo
ufite akabazo cyangwa intererano
nakabazo sasa tubabaze ati ubu muri iki gihe cyacu ubu hamaze kuza ibintu bya moderne y'abazungu umuntu washaka gukoresha impuzu y'igiti aja kwigana uburyo bwa kera bw'abasokuru yashobora kuzironka bitamuvunye bitamugoye
reka bishure mu mwishure ani
ego mwafasha gusubiramo ikibazo neza arabajije
musubire mubaze
twari tubajije
ego
ati twe tuba mu Kirundo
ego
wo mu Kirundo Kirundo twese mu kuvuka twavutse muri 1995 ibintu by'imo bya kera byarahije bama tujyaho zava mu manda imihororo n'ibindi bikene ubwo twavugize mu ishuri twajya tubaze ati ubu urabona imuri z'ubu twambara na ba moderne y'abazungu imyama yindisi bakoze amakoto nta bintu nyine bya kera by'imo bya kera by'ibiti tukibona none nk'ubu ari umuntu ayishaka ari ukora pakaranga k'Iburundi yironka yabimworoheye
ego arashaka kuzironka kuko dusanga dukorera mu kigo ndangamico cy'Ubujumbura muri Mize Viva amahuguriwe kuva ku wa ndoshya kwa mungu zitara zibiri z'agatondo gushika saa kumi n'imwe ushaka kuza kuraba ushaka kuzikora ko n'ushaka kugura arashaka kuzironka ni nk'uko mushobora kuraba n'uwo mushobora gutuma ari nko muri Bujumbura akaza akabagurira hanyuma akabarungikira ahandi hafi cyane
murakoze ubundi dufise ku murongo wa telefone ni irakoze uratwumva irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cya intererano
irindi ni Asiyasi
uhamagaye urihe
ndimbiri tumekomene gatanga makubati wa mutumire ariko barakandi katabi shitranya etegereza bigira amahirwe yo kugira abakunde baravukire rero
reka bishure mu mwishure yani
mufashe kandi gatoyi ku impumuco w'ico kibazo
arababajije ngo ko muri ko mukora impuzu zifatiye ku buhinga bwa kera kandi ubu mu bihe tugezemwo ari bihe biteye imbere mu byerekeye gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impuzu zimeze neza n'iki ariko arabaza nimba mushobora kuronka amasoko mushobora kuronka ingene muzigurisha
ego ubu turabigurisha ni impuzu dukora uvuga yuko ari ubuhinga bwa kera bico kimwe na yuko buranja mu buhinga bwa kino gihe kuko wumvikiza impuzu z'ibiki ntabwo ari imbega gusa harimo amakoti bambara bakajya gukora mu mabiro bayambaye bagashobora kwambarana ku majinsi n'ibindi bintu hariho amabubu hariho amajipo hariho amakanzu ni impuzu udashobora gutandukanya mu y'abazungu no muri kino gihe n'abazungu bariko baranazambara turetse n'abarundi batari bake mu gihugu cy'u Burundi babona babyambaye kandi bakabyambara ariho hose ntibisaba imanza hariho n'inkofero bambara n'igisanzwe amasakoshi bashobora gutwaramo amadokima yo ku kazi canke abakenyezi bashyiramo ibintu ni ibintu byiza cyane itandukaniro rihari ni uko umuntu aba yegereje cyane kugira umenye icyicundi bw'iki ubundi bwo biri mu buhinga bwa none
umuntu yitegereje uravuze yitegereje ategereye cyane ko adashobora kubona igihushane ni impuzu umuntu yavuga ati si zoroshe cyangwa zirafite ukuntu zitandukanye n'izi dusanzwe tumenyereye
biroroshe hanyuma itandukaniro rihari nuko ushobora kubona nk'impuzu duhafate nk'akarongo ku mavelu cyangwa tugafata nkale ubona umenga hariho akantu gatandukanye mu bitambara na byo nyine n'iryo tandukaniro rihari hanyuma hanini y'abadozi usanga mu ibara ry'inginagina usanga ari ibara rimwe kuko nta rindi bara nta mabara y'ikizungu arimwo n'impuzu zigikozwe ata kintu na kimwe cya peteroli cyangwa ubuhinga bw'amamashini yandi binjiyemo
uravuze ku bivyo vyerekeye amabara kubo baba bazikunda mugabo bagashaka ibara ritari ry'umugina ni igikorwa kitoroshe rero
ni igikorwa caba coroshe cyane ariko urabye ubwiza bw'iryo bara hako ushyiramo irindi bara woshobora kwambaramo ishati ritukura ugashyiramo ishati yirabura cyangwa ukambara ku ipantaro y'irindi bara ni ibara ridasaba ko kurigura ushyiramo irindi bara kandi nkatwe dushaka kugira iyo mpuzu y'igiti izigume imenyekana uyibona ashobora kuyirangira uwundi amenye ko ijya n'impuzu y'igiti ushize nk'ibara risa n'urwatsi rutoto nta muntu ashaka kumenya icyo ari cyo kandi natwe impuzu dufite dushaka uburyo bwose tuzikoresha ibyo bishishwa by'ibiti bigakora mu kwambara cyangwa ahantu bagira nko mu biro kuriya ya mpuzu y'igiti imenyekane kandi igira akanovera
muzihingura gute izo mpuzu mumaze kuronka ibyo bishishwa mukamara kubihingura mu ntango kugira ngo ivemwo izo mpuzu n'ibihe mukoresha ubuhinga bwa none
duhera ku buhinga busanzwe ubuhinga dusanzwe dukoresheje imangu uko nyine kuko uziko amata kintu na kimwe kirimwo gukurikira tujya mu buhinga bwa none kubera dukoresha amamashini zishonwa nk'izindi mpuzu izo arizo zose kuko iyo ndose nk'umukiriya akeneye impuzu arashaka kumbwira ntigenda ashaka imuderi kanaka nkamukorera umuderi uwo ariwo wose yifuza mugabo dukoresheje icyo gitambaro cy'iwacu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga tuganira na Anika Kabatesi afise ishyirahamwe murundi kazi fashion ikora impuzu zivuye mu bishishwa by'ibiti zigafatanya ubuhinga bwa kera n'ubwa none mu gukora izo mpuzu tugakwe ku mirongo ya telefone aho dufise Dani ku telefone Dani uratwumva
ego ndabumva cyane murakomeye namwe
turakomeye wovuga irindi zina naho hamagaye uri n'ikibazo cya intererano
nitwa Dani Promesse ndi mu gihugu cy'u Burundi neza mu gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cya intererano
yego bwa mbere na mbere manje gushimira cyane uwo mwigeme kubona yarageze ahantu yumvira icyo kintu cyiza kitaboneka cyane hano mu gihugu cy'u Burundi hari haciye imyaka myinshi rwose twe twabyumvise n'abato kuva kera yuko abantu bambara impuzu z'ibiti ariko turabona ko uwo mugambi utagiye bugirire manje kumushimira rwose icya mbere ndamubaza kimwe ni kumubaza ubwoko bw'ibiti yabuvuze babukoramo ariko nagomba ndamubaza ibivanye n'ubwo bwoko nyene bw'ibiti n'ibiciro bigenda birarutana ku giti giti mwa mwakozemo iyo mpuzu
mu mwishure
ego ndashimye cyane ku kunezerwa n'ibikorwa dukoze ndamushimiye ikigira kabiri ni uko ibyo biti ntituraba igiciro bivanye n'ubwoko bw'ibiti ibyo biti byose bitanga igitambara kimwe nta tandukana rihari igiciro kivana n'icyo kintu tudandaza ari inkofero igira igiciro cyayo isakoshi ikoti cyangwa ikanzu cyangwa bivanye n'umuderi umuntu asaba ego
hanyuma nashaka tubandanye iki kiganiro ubona umwimbu uhagije w'izo mpuzu ibyo biti ubuze ukoramwo bakuramwe ibyo bishishwa birahagije igiti kivuye kwigishishwa kirashobora gusubira gukoreshwa cyane kiba gipfuye
mu buhinga bwa kera igiti kwiye kugishishwa kiretse umuhororo ariwo wonyine utegereza kutema ugakuraho igishishwa wongera ukagifuka kigagira ikintu bitindugumba ukoresheje ntubwatsi nyuma y'imyaka ibiri kiba gisubiyeko hanyuma iyo bishitse tuba gikoresha icyo giti cyose icyo giti kiroroshe kugwizwa kuko gitegwa kujya k'umwumbati na kanimu k'igiti ishami rimwe riyasha kuvako nk'imibyaro irenga 30 naho igiti cyose ugiye ugafata nk'amashami nkangahe uduga urashobora guronka n'ibiti bingana imibyaro irenga 100 ku giti kimwe
igiti gifata igihe kingana iki kugira kigere ko mukura kugishishwa
igiti kiramara imyaka myinshi tubiravye kubera ubusinda byiweza neza mu byo maze gutera muri kino gihe ariko ingene bavuga baravuga gushaka kumara imyaka 10-15 ariko mu mwizero mfite muri kino gihe nibaza yuko umuntu dutangwe kuyitera ibiti nk'utwabitanguye tuzokwiga ukuntu biti bishobora gukura mu mwanya muto y'ubwira bishobora gutanga inyishu mu mwanya muto
mwitegereje
icyo gikorwa gira kare dushitseko
mwitegereje umwimbo mumaze kugira w'izo mpuzu mubona abarondera kuzigura ni benshi cyane ku buryo mwo kwibaza ko kurunka ibyo bishishwa bikoreshwa mu ntango byo hava biba ikibazo canke nta kibazo mufise gushikubu
dushikubu nta kibazo ndagira kijanye n'amakomanda y'ibyo bansaba ngo ananire kwishura kuko ibiki biracahari hanyuma ngiye kuraba kubazigura ndabona ko benshi ndabona ko ari abantu bakuze baba batabura ibyo ari byo abandi garuka nabwo ndabona ko bari gushaka kubigura mugabo udashoboye kubigura kubera igiciro ni impuzu zitari ku giciro kiri hasi cyane kuko zitoroshe no gushobora gutegura
ibyo ntibishobora kuba ikibazo kubo muhiganwa bandi bagurisha nk'izindi mpuzu zisanzwe
oya ntikiraba ikibazo na gato kuko iyo mpuzu y'igiti nisho ntiyagiye gutora inyishu y'impuzu abantu bajya bakeneye kwambara cyangwa abanyamahanga ahanini iyo ni impuzu bambara batangwe kumenya akamaro kayo ukabona ko bayinegererewe bakayambara kubera ari iy'umuco bakayambara kubera baba bumva ko bafite nta gukunda icyo kintu ahanini nk'abarundi babyambara n'abari nk'ababimegererewe ndabye nko mu gihugu cy'uburundi abambere nabonye bafatira ingambere yo kubyambara n'abari mu ntwaro kugira bashobore gutanga inguvu ku bandi bashobore gutanga akarero nk'ubushikiranganji bwose nyuma n'imico kama rwarabaye rwa mbere hanyuma n'abadutwara duhereye ku sitade cy'uburundi ku cyegera kiwe n'abashikiranganji urabona ko bashatse gutanga akarero keza abandi ndiko ndabona nabigisha bo muri kaminuza baba bafite kakanyota k'ukuntu babyigishije mu mpapuro bikarengabana bakabona urwaruka rwa kino gyarijyo ndiko ndinzira kubigarukana n'abantu bari kubona ko babiri b'imbariro cyane abasigaye n'abaririmbyi kuko nibo batahura ibijyanye n'akamaro k'umuco hanyuma abanyamahanga batari bake baba abazungu barabyambara bakabigura abarundi batari bake batanga kunezereza no kubirengeka hanze kugira bagure ibijyanye n'amakado amuzika kugira bereke ko bafite ikintu birakiye muri kino gihe navuga kuva mu 2014 gushika uno mwaka ngeze ko ibyo bintu bye ndabidandaza birambira mpakazi bigaha n'abandi na cyane cyane nk'ubu ngira ndangije amashuri yisumbuye ndi ko ndandika igitabo ndabona ko ndiba mfite umwanya ikwiye rero wo gukora gusumba nkarushirizaho kugira ndabitore no mu mahanga ngo mubindiriye abakiriya hanze abakiriya ngaha mu gihugu barinda kunsangaho ndabona akanya keza wo gushobora kurabira hamwe ibijyanye n'ibyo bintu bigira ikigize kubure ibiti muri kazoza na cyane cyane bagifite umumaro udasanzwe, haba kuba ficyo gishishwa, haba no mu bidukikije kugira bishobore gutanga umumaro, cyane cyane ko Abarundi batari bake bamaze gutahura ko icyo giti atari icyo gucana, ku giti kindi kintu cya Mariya bakakigira ibisha kikabafasha mu kwibeshaho.
Dufise kandi kuri telefone n'impagaritse n'impagaritse, urasumva? Watubwire irindi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Nimagari Tawanesora, ndi mu mujyi wa Ngozi.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ikibazo harimo n'intererano yo gukeza uwo mugeni yinjiye mu mugambi wo gutanguza gukora ibintu bita twumvaga dize na ukera mu bitaro. Hama ikibazo nashaka ndababaza ikindi, yagaje kibazo cy'ibiciro hagati abadukwe, numvise ndavuga ko abavugira benshi n'abantu babizi, nashaka ndamubaze nimba atari ibanga ikoti ishobora kwambara umuntu mukuru, akunze umuntu w'umugabo yoba igize nk'amafaranga angahe. Hanyuma ikindi na kimwe nashaka ndamubaze, ahantu umuntu yashobora kumutorera vuba ati ndaje kuyigura, arakomeza cyane Bujumbura, mbe yoshya amutorera hehe, yoyigurira hehe, bidashika mu magazi n'izindi mpamvu.
Reka bishure, mumwishure Anik.
Ego, ndamushimiye cyane kandi arakoze kuntera intege. Hanyuma ikoti igurwa ibihumbi 300 y'umuntu akuze cyangwa y'umuntu afite umubiri ubayabaye, igiciro ni kimwe ku makoti yose. Hanyuma tukaba dusanzwe dukorera muri Mize Viva do Bujumbura, nimero 13. Arashobora no kudukurikirana no kuri site web www.murundikazifashion.com, hariko adrese yacu yose. Ikoti arashobora kugura igibaringiye, ikoti arashobora kuzana guyiwe nkamu kujya nyine ibimeze n'umuderi nkamukorera ufatiye no kwiyomeza iyo yiwe, tukamuha iryo koti. Aguze iryo koti arashobora kuzana ikirato cyo tugashobora kugitambara tukamwongereza katamahera dusabye imyo yo kwita bonusi ngaha iwacu. Mundu imwe ashobora kuba amaze kuronka iyo koti yagize iyo komande tukamushorera.
Murakoze. Nikihe mwavuze ibiciro ko biri hejuru kubera uburyo mukoresha butoroshe bwo gukora izo mpuzu, nikihe mutegekanya kuzokora kugira mutume ibiciro bimanuka mu ntumbero y'ukuronka abakiriya kurushiriza?
Nk'inkofe iri ku 50, isakoshi iri ku 70, hanyuma iryo koti iri ku 300, n'ibindi birafite ibindi biciro bitandukanye bivanye ahaniniya. Nibaza ko mu myaka yo muri kazoza bizogenda biragabanya igiciro, ibi biti siko tubatera muri kino gihe bishoboye kugira bikaba byinshi. Nibaza ko ariyo nyishu ya mbere. Ikigira kabiri ni uko ndiko ndategekanya gutanga ubumenyi mu gwaruka rwo mu ntara ya Gitega, urwaruka rwo ruzoza kwigisha mu zindi ntara zose, aho abashoboye gutegura izo mpuzu bazoba benshi, ubuhinga bugende buriyongera, n'abafite izo nguvu babikore mu mwanya muto. Nibaza ko muri kazoza aho nashoboye gufatira iki gikorwa no mu myaka iri imbere ntazo Burundi agifatira ko cyangwa nanjye Imana ihije ubuzima, bizogenda biragabanuka kubera tuzoba turiko turaronga ibiti, turonka n'ababikora ku bwinshi, no kumenyekana bizoba zageze biramenyekana cyane, duhe nguvu zo gukora byinshi.
Dufise Nkeshimana kandi ku murongo wa telefone. Nkeshimana, uratwumva?
Ego, ndabumva cyane.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Jewe namagaye ndi Gitega, nitwa Nkeshimana Jacques.
Ufise akabazo?
Naye ufise akabazo no kumutera intege uwo mupfasoni ariko arakora ibyo bya kera. Nkaba nagomba kumubaza adrese yiwe komplete kuko nari nifuje kuzomufasha kugwiza ibyo biti mu ntara ahomba bisanzwe biri ari byinshi. Nagomba ndamubaze nahakorera neza na neza n'igiciro kimwe kimwe mbwo numvise bamwe bamaze kubivuga.
Reka bishure, mumwishure Anik.
Ego, arakoze cyane. Nomuha nimero yanjye ngendanwa 79 419 44 49 49 49 49 49. Ashaka kuntelefona, ndumva ko ari umuntu afite icyo akeneye kidasanzwe, na cyane cyane ko tuko tugakenera ibyo biti dukenera n'imibyaro yabyo. Ego, n'uwari wese ashobora kugira icyo anherereye mu byiyumviro. Ego, nabyo nyine biratuba tubikenerera kandi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, tukaba tuvuga ku twatumiye Anik Kabatesi afise ishyirahamwe mu rundi kazi fashion rikora impuzu zivuye mu bishishwa by'ibiti zigakoresha ubuhinga bwa kera n'ubwa none. Mwagize umwuga icyo gikorwa cyanyu nico kibafashe kwibeshaho cyangwa murafise ibindi mukora ku ruhande?
Oya, ubu nibyo bimfasha kwibeshaho. Nari nsanzwe nkorera mu mwishyirahamwe SV Tamade Burundi, bisanzwe bifasha abana yo kuvina abanaho nikora, ariho nashoboye kwiha ubutahe buhoro buhoro kuva ukwezi uko kwaza n'abagihora ngenda ndashiramo, hanyuma akazi gahagaze kuva mu 2015 gushika uno munsi. Nibyo bintunze, nta kintu na kimwe ndabibangikanye. Ego, nibyo bintunze, nibyo biha akazi, nibyo bituma na byo nyine bibandanya, kuko uko ndandaza niko ndonka amahera yinjira nkasubira nkakora n'ibindi nkarushiriza.
Amafaranga yo gutangura uwo mugambi mwayakuye he?
Ije n'amafaranga y'iwanje nyine, kubera umwete wo nenda usanganywe kuva niga amashuri yisumbuye, niga ku Murango, ku mugoroba nkajya guca amafaranga mu maresitora, nari narize umwuga wo guteka no gutereva. Hanyuma mpejeje amashuri yisumbuye ndonka akazi mu ishyirahamwe rya SV Tamade Burundi, aho bampemba amafaranga ayo naronka. Rero nategereza kwiyungunganya kubaho, kwirihira amashuri nkongera nkashira mu bikorwa by'izo mpuzu z'ibiti. Nije nagenda ndi duhera buhoro buhoro, hanyuma agenda aragira uko ndandaza nongera nwiza. Mu nyuma niho nashobora kuronka ingufu ntererewemo n'ubushikiranganji garuka nkina n'imico kahama ku ntwaro y'umushikiranganji Adolphe Rukenkanya. Noshimira cyane ko yari yarafite umwe tudasanzwe kwitaho ibikorwa ndiko ndakora kandi byarampa ingufu. Hanyuma yashobora no kumpa n'amasoko nkabandika, haba no mu bushikiranganji bw'amahinguriro, amakosita n'ingenzi. Nabo nyine narashaka kuronka ubukora amafaranga ashobora gutuma nshobora gukora. Ibyo ntiyongiye muri misiyo nkasohoka amahera agarutse nicyo nayakoze.
Witegereje amafaranga ukoresha n'uburyo mu gukora izo mpuzu n'ibiciro uzigurishiriza ko ubona umaze kugira inyungu ziboneka?
Inyungu ziboneka zirahari, kuko kuba narashoboye gukora icyo gikorwa gushika uno munsi nuko nadandaza, nuko byampa inyungu. Iyo ngiye muri mikino nkaronka ubwo ayo mafaranga nkadandaza ngeze muri za Afurika y'ubuseruko, hanyuma nkayazana mu gihugu agafite n'agaciro nkabandanya nkakora. Ni ukuri navuga yuko ndiko ndarangiza amashuri igitabo giherana n'umwaka w'2017, ariko sindiko ndiyumvira gusaba akazi, ndiko ndiyumvira gutanga akazi.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone aho Richard duteka kamo. Richard, uratwumva? Umengo uvugira kure, sinzi ko wakwegera telefone.
Munyumva?
Ubu turakumva. Uvugira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi ahantu bita Imwaro.
Irindi zina?
Nitwa Richard Prince, niko banyita, niyo ngabo.
Ikibazo cyangwa intererano?
Nagire ntangure shimire wo Kabatesi w'initiative nziza no kuva yagize kugira ngo ateze imbere umuco w'u Burundi n'ubwo ugendera tose kara ahandi ahandi. Nagenda mwibarize none ko tuzi yuko nk'abantu b'Abarundi usanga bari abitiwe cyangwa se bamenyereye intuzi y'impuzu ziva hanze, ubona nk'umurindi namubaza afite nk'umurindi ungana gutya abona w'abantu basukura izo mpuzu ziwe kugira ngo kubera akazi ko ibyo poroje usanga hari ibintu bigoye.
Reka bishure munyarutse
rose igira kabiri. Nagenda ubaze kurabona ino bitiakora nk'impuzu yaba iz'imanza imfungo n'imihororo usanga biko birahona mu Burundi bavuga sizi yamva dodisasi. Nagenda ubaze nke strategi afite wo kubigwiza kugira ngo ibyo bihafe nk'inzira
murakoze. Reka bishure ko dufite abandi bari ku mirongo. Mumwishure Kabatesi.
Ndamushimiye cyane kuntera intege, hanyuma mbajije ati n'umurindi w'abangana gute mubona bahurumbirizo mpuzu. Navuga yuko umurindi w'abatari bake benshi nk'abakuze bafite uburyo bose baragigura ugaruka rabyipfuza cyane. nuko nakubikiye ku cyari gisanzwe kuri ku mutima bazigura kubera bazi umuco w'isho byamaze bose kuva mu ntanga y'amashuri gushika bakure baguma bigira ibintu burundi bwari busanzwe bubayeho hanyuma hari hagatima ko kumva gushegeza gukunda iby'iwanyu kuko n'umunyamahanga arabihurumbira cyane bariko barabigura n'abazungu batari bake n'abanyamahanga kuko n'akarokeshi kariko kava ngaha mu gihugu nyine hanyuma yambajije ikibazo bwira kabiri kibiko biragwiza gute ko ari ibiti byagiye birahona ni by'ukuri ibiti byo n'imanza imigumu n'imihororo yagiye irahona kubera kuva ku bami hakaza impuzu z'abazungu zarabuze akamaro nta kindi kintu bashobora kubikoza ibyo biti barabicana babitera ku ngo ugasanga ariko bakamabarabara ibyo biti bigenda birahona ariko muri kino gihe ndaronka amatelefone adasa menshi cyane avuye mu ntara zose z'igihugu bambwira ko bafite ibyo biti bifuza kubidandaza uwo mwanya bamaze kubona akandi kamaro k'ishyirahamwe murundi kazifashe niko bashaka kubidandaza bikabaha akandi kamaro ndabona ko iyo ngugu yo kubitera no kubona akamaro y'icyo bimaze igikorwa naragitanguye kuri uyu wa gatanu uheze twari ku mashuri ya lise direct Tanganyika aho nashoboye gukorana na crede y'ibidukikije environnement ndiko ndashaka kujya ku yandi mashuri yose ahubwo nibagwize amakrede atandukanye ibikorwa bitari byinshi cyane baze bamfashe nshyizeho igiti kibe gifite ubwikurikirana ikure neza bawumve ingene bashobora kugikurikirana kuko si ibiti byo gutera mu ibarabara hariho hose hanyuma ndafite n'umugambi wo gushobora kubitwara ku maprovense ku makomini hanyuma tuzajye bice bijya mu banyagihugu umugambi ugoye gutangura gusa k'umumaro w'ibyo biti wamaze kuboneka n'ibindi tuzobikora n'ubushikiranganji bw'ibidukikije duheruka kuvugana tuganira baranyemereye ko bazamfata mu mugongo nkwiye kugira umugambi gukora ibyo bintu hanyuma bakantera intege ndafise ugwaruka n'abantu bafise umwete cyane ugwaruka iyo uruhungitse niyo ruja ubahamagaye ati ngo dufashanye ibikorwa by'iterambere mu Burundi nabonye baseruka ubwa mbere iyo ubarungitse mu makosa bakagenda uko nyine ariko nabonye ugwaruka jewe dukikunje turi kumwe dufite umwete twaratanga ukwezi ibikorwa byo gutera ibiti mu ntara z'ibihugu
radio ijwi rya Amerika Washington DC amaze kuja mu mahayanishwa mahayanishwa mwagiyemo mwabonye impuzu zanyu n'ibindi bidandazwa bivuye muri ibyo biti babifata gute
ego je nabonye babikunda cyane dufashe nko mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze natahanye ikibanza cya mbere muri Afurika y'ubuseruko tukaba twari twagiye tutari bake abanyabuhinga barashika barenga 500 barampa urupapuro rwo kunshimira nuvuga yuko narote the first best exhibitor award cyane cyane izo mpuzu barazihurumbira bagahurumbira n'umuntu ariko arazidandaza ndazisigura mba ndazambaye ndakora ikintu nkunda kuko nkaba imana yantije n'umwanya nkajya ku ishuri kugira ngo nshobore kuvuga ubwo rurimi rw'igifaransa nshobore kuvuga icyo rurimi rw'icyongereza nshobore kuvuga igiswahili gishobora gutuma icyo kintu ndandaza nshobora kugisigura umuntu agahurumbira kumenya n'icyo kintu nizo nguvu nabonye zikomeye zidasanzwe hanyuma nta n'amezi abiri haciye nyine mvuye muri Afurika y'ubuseruko ngaho mu Buganda aho nashoboye kujya guhayanisha ibijyanye n'umuderi muri Afurika y'ubuseruko byari ibintu bihimbaye cyane n'ubu numva ko ikinezereza rwose
hanyuma n'izihe ntambamyi mufise muri icyo gikorwa cyanyu n'iyo migambi yanyu
intambamyi navuga muri kino gihe ni uko ibyo bikorwa biramaze kumenyekana cyane abantu bamaze imyaka bariko barabyumva biramaze kujya mu binyamakuru byo ku isi yose nituza kuronka isoko cyane cyane amasoko ndose nk'amasoko mfite amakopi dokima meza cyane bakoresha amakonferanse n'ahandi nkakora nzoba ndikondugurira imipaka hanyuma nkaronka uburyo bizoza ariko biramfasha amaze kuronka uburyo buzofasha ko nshobora kujya no kuri interinete nkaraba mbere nko invitasiyo nko mu masaro kiturere amafuwari n'ibindi nkaba mfite uburyo nshobora kwirihira kugira nshobore kujya muri amahayanisho ashobore kwishikana ku isi yose ibyo byifuzo nifuza nyamukuru yego ko izo mpuzu zoja mu masoko yo ku isi yose
umuntu ugitegereje mu mirimo y'ubudandaji abantu barakunda kwigana ibintu abandi bakora boba bariko barakwigana muri ubwo buryo n'ikihe mwashizeho ivyo nakwita kugira mwikingire gushira ko nka label etiquette cyangwa style mukoresha mwisangije
ego etiquette turayishyira ko MF mu rundi kazifashe ni mugabo turacyari ko tugigana ayandi madroit ayandi mategeko ashobora kudufasha kudukingira ahanini iya nkaca mbandanya rero kubandanya nkora byiza kuko ahanini ya ibyiza nibyo byirata ushakisha hasi ndabona abandi ariko ibyiza nibyo byirata kuko umuntu yacanga icyumviro bwa mbere ica hejeje kibari nka buryo abari kintu cyarangije umutwe w'ubwenge mvabwenge ni ibintu bisaba ko umuntu amasaha 28 gushika kuri 28 usanga ari byo tugenda tuyasumbereza mu mitwe yacu dushaka guhinyanyura ku bushake kongereza kw'akantu nk'impuzu ubunye byo mu 2017 turi ko karabizo natanga 2008 urabona ko atasano rininiya isaro rihari igito cyane nagiye ndashira kw'akantu nongera kw'akandi ndabo cyane cyane nguma yuko ari mpuzu itonona akanovera k'isi ataproduce imiti jamu iguma iri sansosa na kirere itagiye hamwe iboze ishobora no gutera ikintu kigashobora gukura hamwe uyibonye iyo mpuzu igutegeza kugira amazinda kubyoshe kumenya iyariyo sinihutiye guhindagura.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Vincent Francis turatwumva.
Yego ndabumva.
Mwavuga irindi zina naho mpamagaye muri
ndi transfero mana vesa nkaba mpamagaye ndi mu ntara y'Makamba.
Eh mufite akabazo cyangwa intererano?
Nze yari ni intererano.
Eh.
Ubwa mbere nagira nankuraje uwo mushiki wacu. Kubigandi myiza kumbure ariko arakora. Kuko ariko araba akaranga kabasho kuri kari ko kagenda kagirire. Eh kabiri zakantu gasa nakabazo. Kubijyanye n'ukuntu ibiti ariko araba ibyo biti bavuze by'imimanda imivumu n'izage n'ibiti naho gitera gisa n'igiteba gukura mbega hari icyo waba barakoze hari icyo uwo mushiki wacu waba yarakoze bufate abonye nabo muri environema kugira ngo bashobore gukingira bike byari bisigaye ku buryo ibyo bariko baratera ubu byohava bihurira na ni yo hapo bimaze gukura bigera ko bishaka guhingurwamo ibyo bikoresho yuhurirana nuko ibyari bihari bisa n'ibyaheze
neka
burikora igiti mu Burundi gisa n'ikibangamiwe cyane kandi n'ibyo bavuze na byone ndeko ndaraba nk'abamerereye bisa n'ibiri mu bitu bibangamiwe.
Reka bishure musana mwari mwavuze ko mukorana n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije mwishure icyo kibazo.
Ego ubushikiranganje bw'ibidukikije nta gihe kirekire cyaciye tuko turavugana nuko ariho hageze ahanini yanabanjije gukorana n'ubushikiranganje bubiri rwa rukina n'imico kama hanyuma ndakora n'ubushikiranganje bw'urudandaza ingenzi n'amahinguriro kuko nibo bafata urwego rwa mbere guha agaciro mpuzu kuko urabona ko ndaziterukira igihugu byambarwa twaba dusanzwe dukorana ubu rero haragezeho ninjira mu bushikiranganje bw'ibidukikije ari niyo mpamvu jewe namaze gufata uwo mugambi ndiko ndakorana nabo kugira dushobore kuraba ingene dushobora kubitera ahari nyamaze kuraba ko igiti kitubahirizwa umuntu adata abarundi batari bake baca ku giti bakagihonera haba ku mashugwe cyangwa ku mabarabara nkaba ndagikunda cyane nkonje ko atari igiti cyo gutera hariho hose niyo mpamvu mu mbavu zo gukingira izo giti aricyo bituma natanga guca ku mariye pibike n'ahantu haba hazi haboneka muhana amasezerano kugira icyo giti kize gikurikiranwe neza niyo mpamvu ndi kudakora ku mashure kugira gifasha abana kwiga babona ibyo biti turandika ko tukavuga ubwoko bw'ico giti babigishije bakabiraba hakaba ariho nayo masebe y'ibidukikije aca byita akabikurikirana niho twagiye turahera kugira twumve yuko bishobora gukingirwa by'ukuri kuko iyo mibyara niyo ajya ahantu hakingiwe imwe mu myaka ibiri itatu izotanga imibyara igera 500 hanyuma ce tujya rero no ku makomine ku maprovensi bose mufitanye amasezerano uko tuzasiko turakora ibyo bikorwa niko abanyagihugu bazaba bariko barabona ibyo biti ingene tubizize tubabwira ingene bimeze mwose aza batabwa kubitera aho biri cyangwa tubarondeye n'imibyaro sibibahe kuko si ibiti twavuga tubyambiye mu mashamba dutere kandi cya kabiri naco Burundi burimo baguma bavuka ari ku bwinshi babiteye uruhande rumwe bikaba byinshi mu myaka izabo bitema bihuta bashaka kubyubakira ku bindi bintu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Tatyo isu rya Amerika Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho twatumiye Anik Kabatesi afise ishyirahamwe murundi kazi fashion rikora impuzu zivuye mu biti. Nashaka kubabaza kuri izo mpuzu zira meseka umuntu ashobora kuzimesa zirarama cyanke hari ibibazo zo bazifise
agorogwa urashaka kuzibasha kuzigorora mu mpinga bwa none muri skin shop dry cleaning urashaka kumesurirwayo hari zimesurwa n'intoke mu mazi n'izindi mpuzu n'impuzu no bijyanye n'ubucafu zidatakunda gufata inkungu kubera nta bucafu bupfa gufata ziracyari jana ku ijana atabindi bintu birimwo kera zarashobora gucafura kuba bazishyira ko amavuta y'inka y'amavuta y'inka akaguma abika bwa bucafu hanyuma ntizishobora kujya mu mvura nyinshi kuko nta kintu na kimwe turashobora gupiramo cy'uguzinyanyura ngo tucire kuzihindagura. Imana iduhaye kuramba ahanini ya nuko banza bakabona izo mpuzu z'ibiti ntizari zimeze ubwenge buguma bwiyongera ko umuntu nawe koma yiyumvira izobe ndasiyatera intambwe uko Imana izoduha kuramba canke abandi bazobona aho nzobangejeje muri imyaka izobiri imbere ikubita iyindi ntambwe kandi ubushakashatsi buguma bugumizako.
Hari impuzu umuntu ameshe zigenda ziraseruka zigatituka izizi wanyu ntizitituka
izo mpuzu zo kuzambara ntizikituka ahubwo uko uzambara ziroroha nta kujya kwamabaze original akiri mashasha ubona kuyambara imyenda ni gatoya asa n'atagize ariko kuyambara igenda iroroha cyane igenda irongereza ryabara igatabuka nk'izindi mpuzu zose kandi ikongera ikabariga nk'izindi mpuzu.
Mwavuze muretse impuzu murakora n'ibindi nk'udusakoshi murakora ingofero n'ibihe bindi mukora?
Turakora amagugu ubwa mbere narakora n'amashusho yo gushariza mu mazu ariko ubu sindi ko ndabikora cyane ndabifitiye umurindi inyuma y'amashure ngira ndangize muri uyu mwaka ahaniniya n'amasakoshi y'abakenyezi n'amaposte dokima meza cyane nabuga yuko nka makofi hose bose bayakenera ikintu bambwira nandika ko ndandika ko nkoresheje irangi ry'ibizungu nkashira ko izina uburundi canke akazina k'ishirahamwe canke rogo turabishira ko hanyuma hariho imvutano zirakorwa mu muderi wacu impuzu z'abakenyezi zozo zirashoboka zose iz'abagabo amakoti amajire inkofero nziza zidasanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruke ku mirongo ya telefone Stanislas duteye akamo. Stanislas uratwumva?
Mwiriwe neza.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Stanislas karahanyuze.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru.
Ufise ikibazo canke intererano?
Ikibazo manza ndamanza gushimira umutumirwa namwe mbashimira Ijwi rya Amerika. Kina gira umbaza umutumire najya umubaze ko ndikumva yarabashije kuba batera imbere none nk'umuntu ashobora kuba yashaka nk'akazi yabasha kuba yagatanga ese nka adresse ze kugira ngo umuntu abe yamubona amukeneye ni nk'izihe. Murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure Anik.
Murakoze cyane hanyuma ukeneye nk'akazi yo dukeneye akazi turagatanga ibyo turegera nk'abo tuba dukeneye mu mwanya tugakorana hanyuma hariho n'abadandaza navuga ko nabo nyine bashobora kuronka ubundi buryo bw'akazi kurangura bakabidandaza aho baba bageze bakabironkamo inyungu hanyuma adresse barashobora kuturondera no kuri page ya Facebook Murundi Kazi Fashion bashobora no kuturondera ku nimero gisanzwe tugiye dukoresha 99 amajyana 9 amajyana 9 amajyana 9 ni naho muhora nkoresha no kuri WhatsApp no kuri email yacu kabatesi@gmail.com no kuri site web bashaka kuturondera www.murundikazifashion.com adresse zacu bashaka kuzironka kandi tubakigize imbere byanyu.
Murakoze. Umuntu yitegereje ku kibazo cy'amasoko mwavuze ku mushorera cyane mufite abakiriya ngaho mu Burundi mwagiye no muri amahanishwa ni kihe muri ko mutegekanya kugira ngo mugerageze kwagura ayo masoko mu mushorere no mu bihugu byo mu mahanga?
kiko dutegekanya cyane cyane kurondera uburyo bw'amasoko nyene nyamasoko aho twayaronka tukaronka nk'amasoko nk'aho barangura bakazana amahera akwiye kugira uko amahera yinjira niko dushobora kujya no kuri internet tukaronka ubundi butumire kuko nk'ishirango mu Burundi kadifashe namaze kumenyekana mu binyamakuru byinshi nka magazine Amina ni international da cose insatsena handi izo umuntu twarose ubujye gushaka gushika nko muri Europe tugashika Australia tugashika no muri Etazini ebagome babibona mu mashusho gusa babibona kuri internet nibaza ko ariho azo bari ubujye nyago gukuguruka gushaka kwagura imbibe kugira abantu bashobore kuzikora ko bazigure bazibona izo zitwigifuzo dufite ariko turabya twahere tukaraba naho dushitse ku isaha kuko intambwe sinto ni intambwe ririya cyane kubera ahanini ya nuko ibikorwa nkora ikimpimbara gutumba nuko mbona ko isi yose abatari bake barayinezererewe barabihimbariwe baratahura agaciro kabyo ntibabifashe nka sitirizime nk'impunzi zisanzwe ariko bazifashe nk'agaciro kadasanzwe
wabuza ko waronse agashimwe ako gashimwe ka wakakiye gute kaguhaye inguvu gute n'igishyika cyo kubandanya mu kazi kawe
agashimwe kandi nakahawe na Organisation Internationale de la Francophonie ibihugu by'Ubufaransa mu gihe hariwe inzu y'Igifaransa yari Certificat Jeune Talent du Burundi twari garuka 10/17 mu bisata bitandukanye hanyuma hari itariki 20 ukwezi kwa gatatu 2014 candonka agashimwe mu gihugu cy'u Burundi nahawe n'umukuru w'igihugu ku itariki imwe y'umunsi mukuru w'abakozi mu kwezi kwa gatanu aho igitega mu 2014 ampana n'akabahasha aho ujya gufata akantu ko kunywa hanyuma ndaronka n'akazi gashimiro kadasanzwe ariko no kuronka naho nyine muri afurika y'ubuseruko mu bashoboye guseruka bafite icyo baserukaye kidasanzwe ko bavuga innovation ni talaba bo muri afurika y'ubuseruko bampamo umwete kuko ndake nk'abo twari tungana ingene bari buzuye bari benshi ubwo n'ubushimwe nagiye ndaronka ntariko ndahiganywa ariko n'abandi ko ndasigura ariko ndadandaza ndiko ndinjiza amafaranga ndiko ndamenyekanisha ibyo ndiko ndakora ndiko ndabikora mutima uryoshe ntindawo cyane sinari nzi nuko ndi mu zijyanwa ayo ubwo bushimwe ndiko ndakubwira ubushimwe bw'amateka na rose s'ubushimwe nahiganiwe ko
hariho umugambi watangujwe na wahoze ayoboye Amerika Barack Obama umugambi wa yari ugerageza gufasha abanyafrika bakiri bato bimboneza nko mu bijanye no gushiraho imigambi ijejwe iterambere mwo ba mwari yumviye kugerageza ku guhiganwa kuza muri uwo mugambi kugira bibafashe kumenyekanisha icyo gikorwa cyanyu iryo shirahamwe ryanyu
ndindiriye inyishu naramaze kuja naramaze kwiyandikisha ndakompleta ndashira ku byo badusabye ndabikoze muri programme izoza y'umwaka uze mu 2018 narigiwe n'urundi kwaruka bari ruvuyeyo kubera bavuga bati abatari baketi kubera ikibe utashe kumenya umugambi w'iterambere kugira nawe ushobore gushaka kandi ufite umugambi mwiza ndindiriye inyishu Imana ibifashijemo ego ndabikoze ndashaka kuhashika
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC harakabazo nibaza ko ne kukabaza mu ntanga ariko ntacyo kanjemo gutyo kangarutsemo ni kuko imwise iryo shirahamwe ryanyu murundi kazi fashion
nari nabivuze murundi kazi ryaje na kazina bampaye kubuhizi batanguye ko mbona mu bikorwa nka kujya ushaka kumva ngo bana kayifa kidumu yitwa na kaya amazina baha batare batandukanye nanjye kwa bambona mu iki gisada batanguye kuyita ngo murundi kazi kwa bona ko nishimiye icyo yiwacu y'abarundi hanyuma batangura kubona murundi kazi n'ibikorwa nkora nkabona bose n'ibyo banyita uvuze mu rundi kazi bace batabura impuzu y'igiti hageze kugura ishyirahamwe imbere y'amategeko muri API des investissements niho nashashira ko fashion uvuga nsishobore kujuragiza abantu batanguye kumva ibyo bikorwa tubisa turakora ariko ubundi bwo nko mu bana mu baguzi bagura cyane cyane nabonye abantu b'abagabo bakuze nk'abagabo bava ku myaka 50 biduga n'abantu b'abakiriya banjye benshi cyane mbona abagura ibi bintu babarihimbariwe cyane iryo zina rero ryavuye ngaho iryo shyirahamwe ryari rivuye ku zina bariko barantazira amazina y'ubuhizi mu rundi kazi
abadamu bo ntibazigura kuvuze ko ari abagabo cyane
abadamu barazigura ariko navuga ko abantu b'abagabo aribo benshi mbona cyane babigura gusumba n'abakenyezi
tugaruke ku mirongo
y'imyaka benshi babigura n'abantu bafite imyaka iri hejuru cyane bakuze.
Muvuze gutyo ni iki muzokora kugira ngo mugerageze gutuma muresha abakiri bato bashobore ko nabo ni benshi ndibaza nabo ko muri ko murabarondera kugira babe mu makiri amanyu.
Yego abakiri bato nababwira cyane cyane nibiteho iby'imico batahure akamaro k'izo mpuzu. Izo mpuzu bazumvise ntibatangire kuvuga ngo uyu mpuzu ngo kuri kwishyura igiciro cyangwa ngo imeze gutya ngo batangire kompara na le na sitasiyo n'ibindi, ariko babanze babone akamaro k'izo mpuzu. Izo mpuzu n'izinyabuhinga ndabyenge mvamutwe ni iz'umuco, ni impuzu zifite akandi kantu kadasanzwe. Igituma rero kenshi nibaza ko urwaruka rurazikunda nk'ubu abenshi bashaka kumenya kubikora, abandi barabyifuza ntibarashobora kuronka ubwo buryo bushobora kugira inkota y'ibihumbi 50 urabyumva. Ariko mu rwaruka abantu ba mbere bazikunda ni abantu b'abatise, abatise abaririnzi, abo bakina amafilime, bajya bose ndabona bo ko ari abantu ba mbere babigurumbira.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Pascal aduteye akambo. Pascal uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye, uri n'ikibazo cya intererano?
Nitwa Niyonkuru Pascal, ndi Bujumbura mu Kamenge.
Mufisa akabazo cya intererano?
Nagomba kubaza uwo mutumire, nk'izo mpuzu z'ibiti bafise abakozi bakoresha bangana gute? Ibyo mu gukoresha abo bakozi barisunga amategeko mpuzamakungu ajyanye n'abakozi mu kumubaza ko abarihira NSS, abarihira ziya fre sociale zose, wewe ariko arakorera kuri ayo mategeko abona yunguka gute? Abona bigenda gute? Cyangwa nk'urwaruka yotanga yotanga ubuhamya bumeze gute ku buryo n'abandi bogira umwete wo kubyijyukira kuri izo mpuzu z'igiti? Cyangwa ikindi aho akarusho yiyumvira izo mpuzu z'igiti zisumbya izi mpuzu zisanzwe, nakahe agerageze gukompa? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Reka bishyura mu mishyura ni
ego. Arakoze cyane. Akarusho zifite nuko ari impuzu zitonona ibidukikije, nadukoresheje impuzu z'ikizungu mu igahera aho ishoboye kuyita nibora, naho hatera n'akarengarenga gatomati ntigashobora gukura, ariko impuzu y'igiti iheze umwavu mu bindi bintu bikabandanya. Igira kabiri nuko zifite agaciro bidasanzwe, kuko ni mu muco w'iwacu. Aha mwumva ziriza ziseruka zikajya mu mahanga cyangwa abanyamahanga bashaka kuzigura, ni uko baba bashaka kugura ibintu batamenyereye cyane, bashaka kumva ari bifite icyo biko biraranga mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kugwaruka rutari ruto, ndazi ko ugwaruka rwinshi riko rurandorera, nk'abo banyeshuri baraza bakabona ibyo ndiko ndakora, bakabona ko bishoboye kunyikumvishaho muri kino gihe abantu benshi akazi bagakeneye. Hari hasanzwe bose bashaka kujya gusaba akazi, ariko bakabona ko gashobora kuntunga, bakaza nkavuga ati ni mushore tungana, kugaruka tungana, barambona ko akarorero. Hanyuma ku by'ubumenyi hariho amaforomasi ategereza kuzotangwa mu kujyanye no gukora icyo gishishwa ku rwego rwa mbere. Hanyuma ibikurikira kenshi ndi ko ndayaga n'ayo mashuri muri kino gihe, ariko ari gishikuru ya antreprenariya, kumenya kwibeshaho. Uwo wese ndamubwira ati umuntu ashobora kwibeshaho akiga umugambi atamutaye kukomeye igikuru n'umutima nicyo wifuza gushikako. Sinzi ko ari kindi nawe nibagiye kwishura. Yambajije ati abo mukorana bangana gute, murabakurikirana imbere y'amategeko? Ni uko ishyirahamwe Murundi Kazi Fashion, Uganda Murundi Kazi Fashion association irategereza gutanga ikori, isangiye yanditse imbere y'amategeko n'ibintu byose bisabwa n'amategeko, utegereza kubigenderaho.
Muri make tugiye kurangiza, n'ibihe bibazo abantu bakunda kubaza iyo babonye nk'abambaye izo mpuzu, babonye izo mpuzu?
Benshi ibibazo babaza babaza ati none unyagiwe byogenda gute? Ikindi nacyo babaza bakunda kubaza n'ubyiga gute? Nubyiga gute gukora iyo mpuzu? Ubumenyi buracyashaka kubumenya gusumba ko benshi ntibarashobora kubimenya. Ahanini biba bihagaze nk'aho abandi bakambaza ngo none zambarwa ryari? Iyo batarabona iyo mideli babona ko ari ikoti bashaka gushyira kuri jinsi bakambara. Ibibazo ntibirahera, kuko ni ibintu biri muri kahise k'abarundi n'abanyamahanga n'abashoboye gukoroniza igihugu cy'u Burundi. Mugabo bashoboye kuronka ingene babikora ko murakoze radio televiziyo nationale yarakoze
murakoze umwanya uratu murakoze
ariko abo nabandi bariko barashaka ko twokora dokumenti
murakoze Anike umwanya uraduheranye tuzobandanya iki kiganiro yari umutumire wacu Anike Kabatesi ayoboye ishyirahamwe mu rundi kazi fashion twariko turaganira ku mwuga wiwe gukora impuzu zivuye mu biti dushimiye rero namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro mwa naterera mwari kuri radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.